ce suite ma...
Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Muteze amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture hakaze mu makuru twabateguriye avugwa kuri no mugoroba. Nayo tuyahere kuri zingingo nkuru zikurikira. Ivyamwa muri kino gihe nibiriko biraboneka neza ku rugero rushimishije nko mu gatasi kuramwe mu masoko yo mu ntara ya Bujumbura. Murano makuru tubashikana muri komine ya Mutimbuzi. Kugira ikarata ndangamuntu yanditse ku yundi muhora wishira hamwe limited nivyo vyatumye bamwe muri bantu nikora bo mu ntara ya Muyinga bataronswa agafashanyo ka mbere ku mugambi ugira kabiri mera nk'abandi. Naya macuniro ya Ruziba ari mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura yobagiye gusubira kubakwa kuva mu kwezi k'umunani gutangura inyuma y'igihe ibikogwa vyarahagaze. Aya makuru muri komeye ashikirizwa na Jota Miratuzi, Fadere Mpinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari.
Radio Indundi Culture.
Kugiye isaha 12:16, aya makuru tuyahere mu bijanye n'ubudandaji haribonekeza ubukene bw'ivyamwa kuramwe mu masoko yo mu ntara ya Bujumbura. Ko mu maramvya muri komine Mutimbuzi ubukene bw'ivyamwa bwatumye n'igiciro ciyongera, ababidandaza bagasigura ko vyatumwe nuko muri kino gihe ari gihe cici. N'inkuru tubaza Olivier Kwizera.
Iki ni 12
kidaguha 10.
Pasteke imicungwa ari na singheya nivyo vyamwa vyonye nubona ushitse mu maramvya hari akaguriro k'ivyamwa bitandukanye. Muri iki gihe co muci ibindi vyamwa ntibiboneka. Mama Biri azwi cyane ngaha kuri aka kaguriro asigura ko nk'imyembe yahebye kuyidandaza kuko itakiboneka.
Iby'imyembe nje nahangarikije muri iryo yingari heze natanga imyembe 5,100. Hariho nagurisha 4 bivaye no kumwe n'ubungana ari munini. Narayibutse mu kibitoke nari ngiyeyo mbonera kirazimbye kuko akase agasese umuntu maje ukagura inoti ya 200 naciye mbona nashize kama deposit katangura.
Pasteke nke yasanze afise nazo nyene zirazimbye cyane muri kino gihe cyo muci kuko nazo iyo azigurira mu ndimo zo mu myonga ya Gihanga mu ntara ya Bubanza zabuze amazi. Ivyo bituma abashoboye kuzimura nabo bihagararako.
Umurima wanyuma uragenda akagucira miliyoni 3 akagucira miliyoni zine wowe nawe amara kuyikugura nk'imiliyoni 2.5 niyo mabugeze ngakubara abacugurisha pasteke 10,000, 15, 12 iyanyumva usangire ku note ya 5. Pasteke zirakenye kuboneka kandi n'abazirondera ni beshi bazirondera kubwishi kuko atazo barimye abarimye ngo barabimye amazi Gihanga.
Uyu mukenyezi nawe acururiza aho maranzi imicungwe nawe nyene asanga kino gihe ivyama bitagwiri. Dukiye na Sanzafis umutekero kare wagugwa 500 ubugeze ku 5,000.
Iyi ni 5 ucubona iyo bihari nk'iyinya ni nk'iya 500 iyo bihari.
Kugira ngo ivyamwa bibandanye biboneka no mu gihe cyo muci abo badandaza abona ko imirima isaba kuvomera yovomegwa.
Olivier Kwizera rakenuye bamwe mu bakenyezi bafashwa n'umugambi mira nk'abandugira kabiri bo mu ntara ya Muyinga ntibaronse agafashanyo kabo kubera indangamuntu zabo zari zanditse ko ayandi makarata asimu ya limite lasanzwe acishwa kuri utwo dufaranga. Aho bakenyezi bababazwa nuko atavyo bamenyeshejwe ariko mu mugambi mira nk'abandi barahumuriza abo vyashikiye bakavuga ko bizokosokwa bagatunganirizwa. N'inkuru tubaza Theodore Sineremera mugenzi wacu akora mu ntara ya Muyinga.
Bamwe muri abo bakenyezi banditse mu mugambi mira nk'abandi wo gufasha abantu abo nikora bakenye gusumba abandi ntibashoboye kuronswa agafashanyo bitumwe n'uko batarose imihora ya telefone carte sim mu rurimi rw'igifaransa kubera ishirahamwe limitere ryasanze indangamuntu zabo zaranditswe ko iyindi mihora. Abo bakenyezi bababazwa n'uko batabimenyeshejwe igihe bandikwa bagasaba gutunganirizwa. Bamwe mu baronkeje agafashanyo nabo bavuga ko bagiye kwikenura. Ikigaragara n'uko bamwe muri bo ata migambi bari bamaze gutegura ariko hari n'abandi bavuga ko bafise umugambi wo kugura igitungwa. Tarose imfashanyo yaya meza biraheze ife hari nganji ajejwe ibyo gutanga amafaranga muri uyo mugambi arabahumuriza ko abatarose bazwi bazoca batunganirizwa vuba inzitizi zitore gumuti. uyu mugambi mera nk'abandi uri mu kiringo cha kabiri utegekanya gufasha imiryango igera ku 200,000 yo mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi uretse ntara zafashijwe mu gice cha mbere cy'uwo mugambi ukaba uzomara imyaka 5 abariko barafashwa ubu bakazofashwa mu kiringo cy'imyaka 2 imuhinga Theodore Siniremera kubwira Dindundi Kirituri
ubushikiranganje bwo gufatana mu nda buratera ivyatsi ingendo ya bamwe mu bimuriwe muri site ya Matyazo muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura yo kwiba ibikoresho bifasha mu gutanga amazi muri yo site umuvugizi w'ubwo bushikiranganje de Force Majambere mu kiganiro yahaye Radio Ndundi Culture kuri uyu wa kane avuga ko ivyo biri mu bituma ibikorwa byo kuronsa amazi yo site bihungabana kavuga ko ababikora bariko bararondegwa kugira ngo bahanwe ariko yizeza ababa muri yo site ku kibazo cy'amazi kiriko kirigwa ukuntu cotoregwa inyishu tumukurikire
aho bijanye n'amategeko usanga agora ishira mu ngiro ryavyo ngabo byose turabyize ko biriko biratumbera ko kuravye umurindi ugwego arakaruriko na asure ninge na bintu byumvikana bavyumva kumwe ivyo byose tudeza kubikura mu nzira nk'abantu bageze impanuka ugasanga bica mu mburano imodoka zibiri zigonganye
bishoboka yuko hariho ivyankenegwa mu buryo burama bitaraboneka ivyo turabizi kuko kiya kibanza caciye cakira abantu benshi cyane gusumba bo twari twategekanije ubu hari imiryango irenga gato igihumbi kandi twari twategekanirije hafi 600 irya site abantu bariyo nubundi tubwizwa kuzobagabanya ariko mu kurindira naho bavuga bati nta mazi dufise mu mwanya wa mbere amazi arashobora kuba atariho umugabo ubu twararose abantu dukorana cyane cyane ishyirahamwe kwa Rouge hari ha mazi barabazanira amazi naho twagomba duce dufata kanya dutera kamo tuzanye ibikoresho ni kuneza yabajya abantu babwiza guca babicungera bo nyene mwarabonye yuko hari ubugizi bwa nabi bwabaye kwa bijya bikoresho kandi hari abantu tumaze gushikiriza inyamira mabi kugira babakore kwa matohoze ari amazi twashizeho nibikoresho biba bije gufasha abajya abantu nyene amazi rero arahari naho yo badakwiye tubandanya tuvugana nabo turiko turakorana ku bantu rero bindoga yuko bo babavoma kure ntibogira umutima uhagaze cyane leta iri twararitse yuko ibibanza bihuriramo abantu benshi biba birimo isuku rikwiye isuku naryo ntirishoboka amazi atayariho tuzoza turayagwiza uko tuzogenda turaronka uburyo bwo gushira muri ico gisata cy'amazi
Ihuriro ry'amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi rivuga ko rigiye gukorana n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukurikirana ibikorwa by'amashirahamwe y'ubwishingizi ARCA kugira hashingwe umuhuza bita mu rurimi rw'igifaransa ombudsman de l'assurance ivyo vyashikirijwe n'urongoye iryo huriro kuri uyu wa kane mu gihe hahimbazwa indwi yahariwe amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi ku nshuro igira gatatu Renova Gahungu avuga ko uwo muhuza azofasha mu gihe habaye ukutumvikana hagati y'ishyirahamwe ry'ubwishingizi n'umunywanyi agize ingorane waryo ivyo akabona ko bizogabanya imanza mu masentare Gahungu afatiye agafita icizere ko akagira umwizero ko bizokogwa naho amategeko adatomoye tumukurikire
aho bijanye n'amategeko usanga agora ishira mu ngiro ryavyo ngabo byose turabyize ko biriko biratumbera ko kuravye umurindi ugwego arakaruriko na asure ninge na bintu byumvikana bavyumva kumwe ivyo byose tudeza kubikura mu nzira nk'abantu bageze impanuka ugasanga bica mu mburano imodoka zibiri zigonganye canke umuntu agonze ikintu hariho igipolisi kiza kuraba karaba kigavuga wagiye mu ikosa igipolisi kica kenda kikandika raporo kikakinwika muri parke muravye rero umwanya nke indwi cyangwa kwese cyangwa amezi abiri ashobora hacha iraporo itaraheze iyo nzira yose ni binyakuri yuko umuntu yafashe assurance uvuse imodoka yawe ica mahera imaze imbi iterekira kora canke iki kwidoga n'ibintu bisanzwe cyane gose mugabo iyo ni inzira icyo no kwita siri kwa abantu bafata assurance bateza kumenya raporo imaze kuva muri parke bavuga ubufizi kosa ishiramo ya assurance yateza guca ritunganiriza umuntu haraho rero bijya mu manza kubera batavyumva kumwe kubera batavyemera bakaba bakitura ubutungane bijya by'amamanza sivyo byategerezwa gukogwa umuntu yagize ikibazo bateza kumutunganiriza turiko turiyumvira twe na ugwego barakangira tuzozana umuntu bita umbusumane d'assurance mediateur en assurance kugira ngo abantu batumbikanye kugurirwa barajya mu butungane bamari imyaka n'iyindi babaje kumuraba hanyuma bagerageze kubufasha kubumvikanisha hanyuma baheze inzira bitiriwe biratwara umwanya munini ya turabwira yuko bateza gutunganiriza abantu igihe habaye impanuka kuko baratuzaniye amahera yabo baje kudutura kugira ngo tuzobatunganirize bogira ingorane.
Radio Indundi Culture
Ugeje saa 12 n'iminota 25 amakuru twabateguriye kuri Radio Indundi Culture harabandanya. Ubuyobozi bwa komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bumenyesha ko umugambi wo kubaka macuniro ya Ruziba muri zone ya Kanyosha wari warahagaze ugiye gusubira kubandanya kuva mu ntango z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Umuhanuzi wa Mustanhera jeje iterambere ubutunzi n'ukwegeranya ibiharuro Venuste Ndabagoye avuga ko uwo mugambi wari warahagaze biturutse kuhindagurika ry'ibihe hakavuga ko ibikogwa bisigaye bizotwara ikiringo cy'amezi abiri asaba abanyagihugu kuba barihanganye. Tumukurikire yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Olivier Kwizera.
Uruzi mugere kwa gize deviation rwa chamu shanti ya riho yuhariko rwa kwa ya batuari. Hama bituma uma entrepreneur ya ronsi yosoko adashobora kubandanya ibikogwa neza. Ariko ubu turaherutse gukorana na funike na mu entrepreneur turiga ukuntu ashobora kubandanya ibikogwa.
Abatwumviriza abo kumva ko ibyo bikogwa bigiye gutangura ryari.
Tariki sino shaka ndazivuga ko tutaravugana ariko turize neza ko mu ntango z'ukwezi k'umunani ibikogwa bishobora kongera gutangura. Twebwe tuko tubabikurikirana nka komine kugira ngo kiya kibazo cyaje amacuniro kive mu nzira. Twe twatekanye ko ibyo biri ngo bishobora kumara amezi abiri bizaba biheze. Ni kuvuga ko ubukwezi rero kumwe ko aramaze guhera warasigaye ku kundi. Mugabo kubivanya ko ku kundi acategwa n'ico kibazo. Tuashuangira kumwongera uko kundi kwezi tufatikingo cha mizi nkabiri.
Iyo batari kinyegezo wabega amafaranga agiye gukoreshwa mu kubandanya ibyo bikogwa bibangana gute?
Si kinyegezwa ke miliyoni 52 n'ibihumbi 179 n'amajana 5 na 43. Ayo niyo mafaranga kigega cha funike kimusigaraniye ko kugira ngo ashobore guheraheza bijya bikogwa. Mugabo bivanye ibihe aho bigeze nk'abahinga turicara n'abahinga ba funike barabona yuko amafaranga atazokora. Urabo nyine ategeza kongera ko andi mafaranga kugira ngo ibikogwa bibandanye.
Ndazoyongerako.
Umuentrepreneur yaremeye ko ayongerako.
Kuki azoyongerako.
Aravuga ati kubera habaye rotare igiringo yategerezwa guhereza ico ibikogwa cyubahirizwe. Kubera iyo rotare yabaye rero ategerezwa kuyimenya mu bikogwa byo kuyongera ko mu nyuma bivanye n'amapri ahageze ubu.
Ugwaruka go mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Afrika rukwiye kuja rurisunga amategeko y'igihugu rurimwo havuga mu gushikiriza akababakiye mbere yo kugira imyerekano mu mabarabara bivugwa na Philippe na Philbert Ndayisaba rongoye umuhari w'abaskuti wo mu Burundi akabivuga afatiye ku biriko birabera mu karere nko mu gihugu ca Kenya no mu Buganda. Philbert Ndayisaba ashikiriza kandi ko umuntu mbere yo gutuma gwaruka gwiteza imbere hari inyigisho zitegekanijwe kuzotangwa mu ihuriro ryo gwaruka rw'abaskuti bo muri Afrika rizobera muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika ku igenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani uno mwaka. Tumukurikire.
Shomaji rahari ndivyo kandi si kibazo twisangije twebwe abarundi gusa ni kibazo ino musi gihanze isi yose. Rero twebwe abaskuti turagira icyo dutereye kugira ngo shomaje igabanuke. Bwa mbere tubikisha mu nyigisho zacu. Muri ugo gwaruka kwa nkadra harimwo abafise novuga ko bakuze bafise hagati y'imyaka 19 gushika kuri 23. Aho ikintu tubigisha lo projet. Tubigisha gukora imigambi kuko turazi neza yuko umuntu afise imyaka 23 keshi aba agomba heze kaminuza canke naho abagomba aje kubaka igihugu canke yubaka umuryango wiwe. Rero turamwigisha imigambi ishobora kumufasha wenyene tukamuha ubumenyi bukwiye kugira ngo ubwo bumenyi buzomufashe kugira ngo ashobore kwiteza imbere wenyene nk'umuntu yongere ateze imbere n'igihugu. Twamaze kubona yuko dutegerezwa guterera kugira ngo urwaruka rukure mu rufise ubumenyi buhagije kugira ngo bushobore kugwanya chômage uvuga yuko rero abo bazoba baje bahejeje kuronka izo nyigisho ibihwaniro riheze bazoca basubira hariya mu magrupe yabo hariya mu kibano gusabikaniriza abandi ivyo baronse ivyo bize bwe cyo twigisha ugwaruka no kuba responsable nuko abajene bafite ivyo basaba ubikisha mu nzira zitekanijwe amategeko ibwe tubigisha gukora ikintu cyose bisunze amategeko
abigisha bo mu Burundi bahamagarirwa gukoresha urubuga ngurukana bumenyi JRP Agenda Responsible Pedagogy mu rurimi rw'icyongereza mu ntumbero yo kwirinda ikumira rifatiye ku gitsina mwihimiriza ryo gukoresha urwo rubuga mu gisagara ca Bujumbura ihuriro ry'abigisha bo ku mugabane wa Afrika FAB Burundi ariko rifise amakenga ko mu Burundi gukoresha urwo rubuga bishobora kugorana kubera ikibazo cy'umuyagankuba n'inkuru ya Claire Kankundi
Kubwihuriro ry'abakenyezi babigisha b'Abanyafrika FAW Burundi haracari ikumirwa ku banyeshure bagirirwa n'abigisha rifatiye ku gitsina ubumuga canke ibindi nkuko bivuga n'icegera c'urongo iryo huriro Godance ngenda kuriyo
harabaho ugukumirwa mu buryo ubu canke buriya no mu mvugo abigisha bakoresha ugasanga haraho zibaye imvugo zikomeretsa abana ugasanga rero umwana kubera yakomerekeye mu ishuri haraha heba n'ishuri haraho adaheza ngo akurikire neza kubera umwarimu uyuca nkuriya afise ingene amutunga urutoki akurikije uko aremwe icari ugasanga rero umwana yumva umenga arakumiriwe
urubuga Gender Responsible Pedagogy GRP rukaba rwagenewe gutanga inyigisho ku bayobozi b'amashure hamwe n'abigisha ku buryo bwo kwigisha takumirwa rigiyemwo ku banyeshure bivanye n'uko umunyeshure yaremwe
mu mashuri abana bafatwa kumwe baravye ubudasabwabo baba bahungu canke abakobwa ni inyigisho zizobanganisha baravye ibitsina byabo ni inyigisho zizonganisha abagendana ubumuga n'abakomeye ni inyigisho zigamije ko ku ntebe y'ishuri abana baronka ubumenyi bumwe mu buryo bumwe abana bafatwa kumwe atakuvangura ibitsina canke ubudasabwa
ngenda kuriyo arerekana ubusho buhari mwikoresha ry'ugo rubuga
ubu rero kubera uburyo bwo guhanahana amakuru bwateye imbere barondeye ingene abo bigisha n'abayobozi b'amashuri izo nyigisho zikurikirana ku buryo ngurukana bumenyi
naho biruko avuga ariko ko hakiriho inamba myizimwe zimwe kwikoresha ry'ugo rubuga ariko akizera ko inyishu yazo izoboneka muri kazoza ka hafi
cerekeye abayobozi b'amashuri aho nta bwoba ayo matelefone aciye ubwenge barayafise kandi ubu no mu mashuri menshi bariko barabaha izo mashini nyabwonko amashuri menshi menshi ubu arafise izo mashini kumbure ayandi mashuri yoba atararonka izo mashini ico kibazo nibaza yuko ari kibazo na leta izi iri kiritaho yashireho ariko ikigoye hanini si ni mashini ikigoye n'umuyagankuba
amahimiri iza kwikoresha ry'urubuga GRP rutanga inyigisho ku bayobozi b'amashure n'abigisha kubijanye no kwigisha abanyeshuri atakumirwa rigiyemwo ariko arakogwa mu gisagara ca Bujumbura mu minsi iri imbere akazokogwa no mu zindi ntara z'igihugu
ku gihe cy'isaha 12:33 na turangirije amakuru twabateguriye yo kuri uyu wa kane genekereza rya 2025 mukakaru mwaka w'2024 shimire mwebwe mwese mwayateza abiri shimire Kofi Ruberi Ntwari yamfashije muhinga bw'ivyuma amakuru mariko mayashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.